mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi bahaye ikaze kuri radio yanyu. Bibutse ko mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Nyine bikorwa andanezere kubikora kuko urabona ni kugaragaza urukundo dukunda igihugu cyacu n'inyota dufite yo kubaka igihugu cyacu twege abenegihugu. Biciye muri twebwe rwaruka.
Uwo ni umwe mu rwaruka rw'abanyeshuri bo mu ntara ya Gitega mu Burundi bitabiriye ingando yateguriwe muri ibi biruhuko bikuru, ibiruhuko birebire. Turabagezaho rero iyo nkuru ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'izindi twabateguriye zirimo kwiyandikisha imbere y'amategeko ku bashakanye hamwe n'ibiganiro bihuza Abarundi, naho mu kanya rero turabararitse. Amakuru tuyahere muri Tanzania. Kuri uyu wa mbere, intumwa zidasanzwe ziserukira ibiro by'umuhuza w'Abarundi zagendereye inkambi y'impunzi y'Abarundi ya Nduta ni mu gihugu cya Tanzania. Zaherekejwe n'abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Impunzi zishaka gutahuka zemerewe gufashwa, naho izitabishaka zemererwa kurindirwa umutekano ku buryo bukwiye. Izo mpunzi rero zasabye no kwigizwa kure y'umupaka. Izo zidashaka gutaha zasabwe kwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi zahunze. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika urarusha mu gihugu cya Tanzania, Pierre Claveri, niyo nkuru.
Izo ntumwe zidasanzwe zagende ikambi y'impunzi y'Abarundi y'Induta mu gihugu cya Tanzania zazigizwe n'abaseruka ibiro by'umuhuza mu matati y'Abarundi ziri kumwe n'abaseruka ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Harimo kandi n'ubuseruka igihugu cya Kenya mu Burundi, ambasaderi w'igihugu cy'Ubuganda muri Afurika y'ubuseruko, ubuserukira Tanzania mu Burundi, hamwe n'abaserukira igihugu cya Tanzania cyakiriye izo mpunzi. Harimo kandi n'abaserukira umuryango wa Afurika y'ubuseruko. Byari bitekanye reko n'abaserukira ubumwe bwa Buraya baba bari kumwe, ariko izo ntumwa zabwiye impunzi ko byabagoye bakaguma I Dar es Salaam ku mugwa mukuru, ariko ko baje kubashikiriza ibyavuye mu rugendo kugira ngo ibyashikirijwe n'impunzi bizoshikanwe ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya mu gihugu c'Ububirigi. Intumbero nyamukuru y'ubwo rugendo nk'uko bavyivugiye kwari kwirabira uko izo mpunzi z'Abarundi zibayeho, kumviriza ivyiyumviro vyazo ku bibazo bihanze igihugu cabo, kurabira hamwe umuti vyotorerwa, hamwe no kuzereka ko zizwi kandi ko zifashwe mu mugongo. Ibibazo impunzi zashikirije hanini byari bifatiye ku kugene babayeho muri iyo kambi y'impunzi irimo Abarundi barenga 126. Ikibazo catwaye umwanya munini ni cerekeye impunzi zirenga 128 zimaze kwiyandikisha ngo zitahuke. Izo ntumwa zasabye ko atawo biri ntambamye ushaka gusubira mu gihugu ciwe mu gihe abonye ko icyo yahunze caheze. Abamaze kwiyandikisha bashimye iryo jambo maze basaba gufashwa. Bemerewe ko guhera vuba cyane hagiye kurabwa ibikenewe kugira ngo impunzi zishatse gutahuka zihabwe imfashanyo ikwiye yo kuzifasha kubaho mu minsi ya mbere. Abatarashaka gutahuka nabo babwiwe ko atanumwe azokwigera birukana ku nguvu, nabo bemerewe ko umutekano wabo ugiye gucungerwa bikwiye. Izo mpunzi zavuganye n'Ijwi rya Amerika inama imaze kurangira, zivuga ko zabajije abaserukira umuhuza aho ibiganiro bigeze. Bahawe inyishu ko biriko bigenda neza kandi ko no mu mpera z'uku kwezi kw'indwi hazotunganywa ikindi gice cy'ibiganiro bibera yarusha. Impunzi zasabye ko bamwe hogira uruhande rukwega amaguru rukanga kwitaba ibiganiro ko gufatirwa ibihano kugira ngo ibiganiro binyaruke maze batahe mu gihugu c'amavukiro. Aho izo ntumwa zabishuye ko ico ari kibazo gikomeye kibwirizwa kuganirwa ko n'impande zose zegwa n'amatati. Impunzi zashikirije kandi ikibazo cy'umutekano muke, zivuga ko zikunze kugirirwa nabi, aho ari impunzi zitari munsi ya 10 zimaze kwicwa n'abantu batazwi kandi mu buryo budasiguritse mu mezi atatu aheze. Zaboneyeho gusaba ko zokwigizwa kure y'umupaka w'igihugu cy'u Burundi ari naco zahunze. Izo ntumwa zabagendeye zabemereye ku mutekano ugiye kongerezwa kurusha uko byari bimeze kugira ngo uwo kwinyegeza mu mpunzi atari we afatwe. Ku kibazo cyo kwigizwa kure y'umupaka, izo ntumwa zabagwiye ko ivyo bizosabwa igihugu ca Tanzania cabakiriye. N'ikibazo c'inzara naco nticasigaye nyuma kubera imfungurwa zagabanijwe. Izo mpunzi zabwiye ntumwa ko nk'akarorero ibiro indwi vy'ifu y'ibigori bidakwiye kugira imaze umuryango iminsi 28, bagasaba ko vyokongerezwa kuko atamezi ane arahera bigabanijwe gushika kuri urwo rugero. Aho inyishu baronse nuko ari ikibazo c'isi yose kuko impunzi ku isi zabaye nyinshi, ariko bemerewe ko ibishoboka byose bizokogwa kugira ngo babeho neza. Gusa bibukijwe ko batari mu miryango yabo kugira ngo imibereho ibe myiza kurusha. Abo twavuganye muri zo mpunzi bamenyesha ko atamwizero wo gutaha vuba bafise bumvirije ivyo babwiwe n'izo ntumwa. Bavuga ko icabaciye intege ari uko izo ntumwa zagumye zishimikira ku kubabwira ko ibibazo vy'Uburundi ari Abarundi ubwabo babwirizwa kubitorera umuti, kandi ko akarere canke amakungu boza gufasha utwigoro tw'Abarundi. Aho niho izo mpunzi zifatira mu kuvuga ko atacizere kinini zasigaranye kuko zimenyesha ko zari zizeye urukiza mu karere amakungu. Nabo biruko abiyandikishije ngo batahe bobo akamwe minikose kuko bemerewe gufashwa mu minsi yabo ya mbere bamaze gusubira iwabo. Nari izo ntumwa zitigeze zicisha mu kanwa mu gusaba abo Barundi ko botahuka. Izo mpunzi zozo zabonye ko urwo rugendo arico rushobora kuba rwari rugamije. Nijya mbere intumwa nk'izo zigendera amakambi y'impunzi y'Abarundi, ariko Burundi bwari bumaze kurungika intumwa zitandukanye zirongowe n'umushikiranganji w'intwaro y'agati mu gihugu zahereye mu ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'u Buganda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Pierre Claver Niyonkuru kuri iyi nkuru utugejejeho. Tuve muri Tanzania tujye mu Burundi. Nk'uko twari tubabwiye dutangira ibiganiro, urubyiruko rubarirwa muri 500 ruri mu kiruhuko ubu rukambitse ku murwa mukuru w'intara ya Gitega, aho bakora ibikorwa by'iterambere. Amakomini yose agize iyo ntara yagiye yohereza abantu b'urwaruka 45 muri iyo ngando. Bakora ibikorwa by'iterambere bakanagezwaho gahunda zo gukunda igihugu n'izo kwiteza imbere. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana adufitiye inkuru irambuye.
Ubwo gwaruka 500 rwitabye rwavuye mu makomini atandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakora ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru kiri mu gisagara cya Gitega. Venance Manirambo na Uramatari w'intara ya Gitega aratubwira intumbero y'iyo kambi.
Ngahanye kuri kino kibuga no gwaruka gwaje ruva mu makomine yose atandukanye. Ahi komine yose yarongitse ugwaruka rongana 45 n'abandi 50 bavuye muri no komine ya Gitega. Kuvuga yuko aba bari ngahanye bose ari ugwaruka rongana 500. Abo rero nabo nyene baje iyo kambi y'ibikogwa yiteguwe ku rwego rw'intara kugira ngo twifadikanye n'amakomine, kandi ndetse duce tugiraho ugwaruka zararonka n'inyigisho zijanye no gukunda igihugu. Maezo nyigisho zizoce zihurirana n'izo abandi bantu basoma makomine maze bace basasagaza rero izo nyigisho mu rundi gwaruka.
Venance Manirambona yatubwiye ko ivyo bikorwa bitunganije.
Twatanga uno munsi tariki 17 tuzosha duheza igice ca mbere tariki 28 zo ku kwezi nyene. Urugwaruka tuzatubanza tubareke baje kuruhuka bace bagaruka itariki 14 zo kwezi ko 8 kugira ngo bace baheraheza itariki 25 zo ko 8 bace tuzozera. Umona yako kora ibikogwa kuva mu gatondo gushika saa 6 hanyuma munyuma gacha bacha kuruhuka ndetse bagafungura. Ubu unye aba baje ngaha anye basanzwe bashikiye mu ndaro abigeme bari ku ishure yisumbuye ryigisha iby'ubuvuzi ngaha Gitega. Abahungu nabo bari ku ishure ryisumbuye Atene. Abo rero ndakuvuga niho barara, turabafungurira, twaragerageje kurondera ibifungurwa kugira ngo tubafungurire neza. Hanyuma rero bahejeje gufungura baruhutse gato tugatubigisha rero inyigisho zanye no gukunda igihugu.
Ugwaruka rwitavyo kambi barashima kubona barose ico baterera mu iterambere. Sabiyumba Valence Bertrand numwe muri ugo gwaruka.
Bino bikorwa ndanezerewe kubikora kuko urabona ni kugaragaza urukundo dukunda igihugu cyacu n'inyota dufite yo kubaka igihugu cyacu twege abenegihugu. Biciye muri twe gwaruka turashima ahubwo n'ababitunganije kuko
biratunwanisha kuko turabona twavuye mu makomine atandukanye bese twa tuzinanye ariko tiko duhura kugikorwa cy'ukubaka iyi stade mugabo turaneza no kubona dushobora gutumwa ko twigugwaruka kugira twiyumveme koko kubaka ibi inyubako z'igihugu zizozanira kamara twegwe ugwaruka tubitumigwamo turanezero cyane ibyo izo nyigisho zizokuhira mu kubananya dutsimbataza dukora ibikorwa ndetse iyo tuzoba dusuye mu mihana twavuye mu makomine twavuyemo gutyo tube umushinge w'ishingiro mu makomine turimo mu kwiyumvisha abandi yuko dukwiye kwiyubakira igihugu cyacu twege nyene biciye muri twe gugwaruka
buki impundu Anita yajeva muri komine ya Nyarusange yatubwiye ico yiteze muri yo kambi
iterambere kwanze igihugu cyacu kibarutse amwe n'intara yacu yagiterambere mu kwiteza imbere twebwe nyene abanyeshure mu gukoresha ingufu zacu kubera ata amafaranga turonka twe gutereya turadukoresha amaboko yacu
Ramatari Venance Imana irambona ahamagara urwaruka rwose ruri mu buruhuko kwitabira ibyo bikorwa by'iterambere igitega Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Urakoze Fidel Antoine kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi igihe cyatanzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza cyuko umwaka wagombaga kurangira imiryango yose isezeranye imbere y'amategeko gishobora kutazubahirizwa na bose imwe mu mpamvu zibitera nibura ry'amafaranga asabwa kuri imwe mu miryango urugero ni nk'imiryango yo muri komine Bubanza y'intara ya Bubanza ivuga ko amafaranga asabwa ari menshi umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Ibubanza Diane Ndonse afite inkuru irambuye
Imwe mu miryango yifuza kubaka imbere y'amategeko yo kumutumba wa Gahongore muri komine Bubanza isaba bajeje intwaro kuborohereza bagasezerana atagisabwe aha ni mu gihe bavuga ko basabwa amafaranga ashika ibihumbi bitandatu y'intererano zitandukanye z'ibikorwa by'iterambere bisanzwe biriko birakoregwa muri iyo ntara muri ayo harayo kubaka ibiro by'umukuru w'umutumba ayo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaguru hamwe nayo muri komine Aha rero imiryango yifuza kubaka imbere y'amategeko ibona ko uyu mwaka ushobora kurangira batararonka ayo mafaranga kugira ngo bashobore kubahiriza itegeko ry'umukuru w'igihugu
kubera n'abana bararara ubusa ukabajyamikisha inkoni none wumva bazaba baraye ubusa wabuze n'ikiro cy'ubufu uronka yo kuza kwandika mu ikomine twebwe nico twosaba leta rero yuko yodufasha tukandikwa hama natwe tukabana biciye mu mategeko mugaba akareka kudusaba ayo mahera ataho twoyakura
ni kuvuga uyu mwaka rero ushobora guhera mutayarose
Umwaka urashobora guhera tayo turonse kubera ubu murabonani mu bihe by'inzara. Murabona yuko n'umuntu ashobora kwiruka n'ukwezi kose atani igihumbi araronka. Ugiye kwitasha ukaronka ico gihumbi n'amajana atanu kiro cy'ubufu ni igihumbi n'amajana atanu nyene. Ucutaho uko nyene utanye cha kiro cy'ubufu mu ishashi ugahitwa umugore asoroma ibisombe bitagira n'umunyu bagace bafungura none wumva uzobura n'umunyu w'ijana ucuronka amafaranga yo kuza kwandikwa mu ikomine.
Urumva ngiye nkorera 2005 ku munsi nko bumvuye kwitasha nca ndayahuza ni kiro cy'ubufu. Kakaba kambanye kimwe nagire ntumbere ntikinkundira kuboneka mpuza no munsi w'ijoro duhura n'abana byonyene nta kindi n'ukuri
bamwe mu bagabo baca babihindira ku bagore ngo bari bo barondera ayo mafaranga uyu mukenyezi avuga ko nubwo yifuza gusezerana n'uwo bubakanye imbere y'amategeko bigoye kuyaronka
jewe tuvyaranye byarondwe mukuri ntiturandikwa ariho niyindi heruka kuva yo ntiturandikwa kuva mu bukumi bw'iwanje n'ubusore bwiwe
Kubera iki mutarandiko?
Wewe wavuga ngo nindondera amahera ku ruhande rw'iwanje hama ngo tugende.
None wewe warayabuze?
Amahera ubuye ntubona ko hagoye kurondera amahera.
Kukaba nkako bamwe muri aba banyagihugu bo ku mutumba wa Gahongore nta mikoro bafise kubwo imvo zitandukanye. Umwe mu ndongozi zo kuri uno mutumba habona Imana Moise avuga ko benshi bahaje nk'abimukira. Kubwivyo atamatongo bafise
abanyagihugu baba hano ku musozi wa Gahongore harimo abantu bakenye cyane kumbure usanga baje bava hantu kure badafise udutongo bari burime kandi ikindi nacyo nuko imvura uwo mwaka yaguye ku gihe kitari cyiza bicayiboneka ko bukene ari bwinshi cyane bamwe byaranse ko bashobora kuzoshitsa iri tegeko umukuru w'igihugu yashinze ariko bipfuza ko umenga bobaha ikigongo cy'ikivunga hama rero bakabona gushitsa iryo tegeko nk'abagiye babura uburyo bwo kuyandikisha
tumenyeshe ko ayo mafaranga imiryango isabwa asanzwe ari itegeko ku banyagihugu bose muri rusangi Ariko aha musitaneri wa komine Bubanza avuga ko abakene bo muri ako karere bazwi Vyongeye Musitaneri François Kazovio abandanya avuga ko mu gihe babituye bashobora kubabangira kuri ayo mafaranga.
Mu gahongore abakene turabazi, turazi bo bari nko ahantu ku muyange, turazi abantu bari aha hantu aho bita ku cuma impande ku kaburi abo nabakene. Abo rero iyo baje bakatwitura turamenya uko twafata. Ariko ariho nabandi nabatari abakene nitubona yuko bokora iby'amategeko abandi baba ariko barakora nkuko akwa mu yindi mitumba. Sivuga rero ko ari amahera benshi umuntu abaka umuntu araterera icafise utacafise nawe nyene turamumenya ko atacafise hanyuma aho gutanga we turamufasha.
Amakuru tubandanya duhabwa n'abajeje intwaro nuko imiryango amajana 266 ariyo yubatse idaci imbere y'amategeko. Ni mu gihe umutumba wose usanzwe ubwizwe n'imiryango yababa 600. Aha tukibutsa ko ibihano bitegekanijwe n'itegeko ryo mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu kubo umwaka w'2017 uzorangira batarasezerana nabo bubakanye. Mu ntara ya Bubanza, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro byacu birakomeje. Hashize imyaka irenga ibiri mu Burundi hadutse impagarara za politiki zaturutse ahanini ku buryo Abarundi batumvikanye ku yindi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. Kugeza ubu kandi Abarundi ntibarabasha kumvikana kuri icyo kibazo. Abahuza ku rwego mpuzamahanga bakomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo Abarundi babashe kwicarana bashakire umuti ibibazo byabo. Habase hari icyizere? Mukanya mu kiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na bwana Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye Burundi. Bwana Edouard Nduwimana aratangira avuga icyizere afite ko Abarundi bashobora kuzapfundika amasezerano y'amahoro anashima abahagurukiye gushaka umuti w'ibyo bibazo.
Ndabwira nashaka kubanza gukengurukira abarundi bose kungene afatanye mu nda muri kino gihe ngengurukira cyane cyane kandi n'abanyepolitike kuko bimaze kugaragara yuko bafite ishaka ryo gushika ku nyishu y'ibibazo batandukanye muri politiki. Ibyo rero nk'uko bivuze twabiboneye ku manama twatunganije muri kuno kwezi kwa gatandatu n'ukwa gatanu. Navuga rero yuko bwa mbere na mbere mbanze ndabibutse yuko urwego rw'umuhuza ayo manama mukuru yatunganya biriwe kwigwa n'amategeko cyane cyane bwiza shingiro ndetse n'ibyiza risanzwe rigenga urwego rw'umuhuza ryunganira ibyiza shingiro kuko riravuga yuko umuhuza w'Abarundi afise inshingano mission mu kwiva mu Gifaransa y'ukushyira hamwe abanyepolitike ndetse n'abandi bose bashobora kuba badahuza ku byumviro byabo kugira ngo ashobore kubafasha guhuza. Ibyo tukabikora twisunze iryo bwirizwa hanyuma iryo bwirizwa yaratubwira yuko ntemeza ko umuhuza abantu ashobora gukora ibikorwa bijyanye no kunywanisha Abarundi hamwe no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu Barundi ndetse mu gihugu no mu karere. Murumva rero yuko ugiye kuba twabikoreye twisunze cyane cyane bizashingira hamwe n'ubwirizwa itugenga. Nubabwira rero yuko nkoneye ko nabivuga turaze bwa mbere na mbere ingene ibyo bikorwa babyitabye, turaze ingene bashyikirije ibyiyumviro, tukaraba ingene bavuga atakurya umunwa. Turabona neza yuko ko atankeka yuko amatora 2020 atoreza akagenda neza kira noneho nicyo twashimye nuko bose bavuga bati nta yindi nzira n'imwe yindi ihari gushyikira ubutegetsi atari amatora. Ati kandi nta na kimwe cyotuma tubana yatujya kwitaba ibiganiro hanze kandi mu byo twashyikirijwe no hanze n'umuhuza mukapfa tubona yuko byinshi ushobora kubitorera inyishu ngaha mu Burundi. Turizera rero yuko atankeka narijya tubona yuko abanyepolitike muriko muravuga burya ibice 198% by'abanyepolitike bari ngaha mu Burundi sio rero bopfundika ibyo bokumvikana. Nta nkeka yuko igihe badashyizwemo ukubeshanya mu gihe babifumbitse bivuye ku mutima nta nkeka yuko amatora 2020 yoheza akagenda neza ko na bose ngira ngo icyo ni ikibazo kuko Abarundi si Abarundi gusa amatora henshi mu bihugu yarangiye kenshi ubutsinzwe yarahereza akabanda kugonanwa igikuru nuko ayo matora yitibwa na bose akaba amatora atunganije ku mugaragaro akaba amatora by'ukuri adabwa simba kwa demokrasi na handi mwalimu simurundi kusa kama tora hizo kashima na wote
hali
narasiga
imyaka irenga ibiri kugira ngo ayo matora abe ariko muri iki gihe hariho ibindi bibazo abanyapolitiki batarumvikana ko ntibarashobora kuja hamwe mwihweje Uganda mwakoresheje gwabaye mu kwezi guheze murizeye ko ibiganiro bazotuma ku minsi imbere abarundi bazokwicara hamwe bose bakaganira bagapfundika amahoro abarundi bakeneye mukanya gato cyane gose
ubwambere no kumenya uko abarundi bibaza ikibazo batandukanye atari ibibazo cyane abarundi cyane cyane bakunda amahoro bashaka amahoro batandukanye atari byinshi cyane ahari nibaza yuko by'ukuri turabye ingene bitabire mu Kayanza ingene bashyize ibyumviro turi bera yuko atakibazo na kimwe yuko bazaza bakabyita kandi bagaheza hari icyo bafunze kituma dutera intambwe mu gutsimbataza amahoro dutera intambwe muri demokrasi naye handi murabizi iyo habaye itarikiri y'abarundi badashoboye kumvikana ko baheza bagashobora gutandukanywa n'abenegihugu kuko burya abenegihugu nibo bene ijambo hanyuma bibaye ngombwa rero umukuru w'igihugu yazaza agashyikiriza ibibazo bibo batashoboye kumvikana ko muri kamaramaka bagaheza bakadufasha gutondesha abenegihugu.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya tugarutse kuri urwo ruganda namwe bwinyibaza ko mwagizemo uruhara mu urwo ruganda mwihweje ibyahayagiwe mu kihweza n'ukuntu abarundi bamaze ikiringo kirenga umwaka batarashobora kwicara hamwe ngo bapfundike amasezerano y'amahoro abarundi bakeneye murafite kizero ko mu biganiro buca bisubira gutangura abarundi bazoja hamwe bagapfundika amasezerano
byarigaragaje mu buzima bwa kidogihugu yuko igihe cyose indongozi mvuge cyane cyane indongozi ziyemeje zikagendera umutima wo kwicara hamwe ngo baganire ku bibazo baba bafise ibyo ari byo byose byaribonekeje yuko yemeje bashobora kugira aho bashitse kandi heza kuri bose. Je rero ndavuga ndi nta yindi nzira dufise yoza idushikana neza atari yo kwicara ngo tuganire. Abasigaye kumenya gusa bati tuganire ku biki. Ikiganiro cawe wagitanguje uvuga uti ku matora y'iyo 2020 aba matora meza. Aha habona ikibazo rero abantu ubwa mbere hoho n'ubu ariko baratarira wo kwibaza. Twokora iki kugira ngo amatora yo mu 2020 abe meza ukabishyira ku rutonde. Cyo ni cambere. Ica kabiri ugaheza ukaraba rero ingene umwe wese mu byo biraba yo kwitunganya kugira ngo aje muri iyo nzira mwaboneye hamwe mwarongeye hamwe ibindi bica byoroha naye handi kubyerekeye aho baja canke aba ibujumbura abi Arusha igihambaye ubwa mbere n'umutima wo gushaka yuko ikibazo kiriho ubanze ubwa mbere ukemera ko kiriho ubwa kabiri ukakironderera umuti ibyo bimaze kuboneka burya inzira ica yugurugwa habwe usanga imbere atakintu na kimwe kigoye twarabibonye ushatse tugasubira muri kahise katari kure umuntu ashobora kubyerekana je rero iyo hagize umuntu wese afata intumbero yo gushyira abantu hamwe ngira nti ntihazowe ikintu kivamwo kuko mwicaranye mwicarana i Bujumbura mwicarana i Buruseli mwicarana i Arusha mwicarana hehe mukicarana mugatangara kuvugana mwese mwuguruye imitima ntihabura iciza mukuramwo ku neza y'Uburundi.
Ariko muri iki gihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya hari ikibazo caboja muri ivyo biganiro kitaraja mu buryo leta y'Uburundi ivuga ko abarundi bose k'abanyapolitiki bose boja muri ivyo biganiro kiretse abantu leta yagiriza ko bagize uruhara muri kudeta. Ku bwanyu ico kibazo mukibona gute?
Ibyo bivuga mbere kuko nyine batari ikibazo niko ndakubwiye. Umuhuza umubaza mukanya yakwishuye ati jewe ndiko ndatunganya ibiganiro nshingira kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi no kwibwirizwa rigenga umuhuza w'abarundi ibwirizwa nshingiro. Aho rero ugize uti byose tubikore mukubaha mukubahiriza mukwisunga ibwirizwa nshingiro nakubwiye ko bica bikwereka inzira umaze ufatira ngaho kuko hari ibwirizwa nshingiro ryemera hariho n'ibindi ritemera kuko ritarya ritegekanije ritabite bitavyemegwa. Aho rero ucumenya ingene ibintu bitunganywa nagira ndakubwiye ko mu biganiro hashobora gushika naho bwa mbere haganira ba a inyuma ugasanga mbere n'ibindi bibazo barabitoreye inyisho. Aya masezerano ni Arusha tuvuga igihe yatangura mu mwaka w'1999 gihe batangira kuganira mu mwaka w'1999 na 198 imihari mikuru mikuru yari fite ibiganisho yari mu ntambara ntiyari muri ibyo biganiyo mugo bamaze gushaka ku masezerano inyuma nabo nyene baragiye baraganira mugo urumva aho o hari ukurondera intumbero nshasha igihugu cyogenderako ubu intumbero turiko tuvuga tuti twubahirize ibwirwa nshingiro aho rero twaraba ingene umwe wese mwimuraba ibyo twokora twogera twisunga ibwirwa nshingiro atawurengeye akarindi uwundi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio nkijwe y'America turi kumwe na Justin mwiriwe neza
ndabaramutsa
muri he Justin
ndagira cha Bujumbura
murafite kibazo murafite icyumviro
ego ni cyumvira hamwe nakabazo gato enje kwaza umuhuza
ego
cyane cyane ishaka guhagarara kuri cyo muri ko muravuga cyerekeye aho ibiganiro byashobora kubera bizohuza abarundi bahunze kubera ugushina cyangwa bahunze kubera umva umutekano muke mu mutima yabo mbega igihe umutekano wabo ubutaragaruka bagasaba ko ibiganiro bibera hanze Burundi ntibuzovyitaba amanga cyane ndongera nkavuga nti kubwanje cyo mbona ari kumvuga nti ibiganiro ko ibiganiro bibera nga mu Burundi hariho ujye mu Gusenday urafise raporo washikirije iraporo yarabaye umusanga kubyekeye abarundi bose uko bidako barundi baganiriye anima nkavuga nti kubwanje ibiganiro ko umuhuza Benjamin Mkapa yabitanguriye Tanzania yarusha ibiganiro nibandanize yarusha eta y'Burundi ibyitabe hanyuma kandi icyo kintu cyo kuvuga ngo abagombye gutembaga dubutegetsi umengo kiragoye twebwe twifuza yuko kubera hariho imanza zimwe butungane z'abantu bitwa ko byagihizwa abantu bitwa yuko bataragize ibyo bintu bashigwa habona ku rutonde hanyuma ibiganiro byitabwe na bene kubyitabwa mugabo bibere hanze y'igihugu hanyuma urundi bw'amahoro
murakoze Justin Leka duhe ijambo umuhuza Edouard Ndoyimana tangwe yishure ku kibazo ca mbere mwashikirije kivuga cyane cyane ivyerekeye umutekano w'abantu bahunze nduwe ku ijambo
murakoze cyane bwa mbere ho nagashe cyane ku byumviro n'ikibazo abagize nonga ndagombira yuko tubabaza cyane n'abarundi bene wacu bahunze nagaragaye yuko jewe narumushikiranganye hagati mu gihugu benshi bahunga tubona twanagiye ndetse bigitangura mu duhano kubasaba yuko botaruka kuko byagaragara yuko ibyo ariko barahunga ari ibintu byatunganijwe byateguwe kubera amaradiyo agiye karakokeza n'abandi banyepolitiki bamwe byatabagiye rero kandi byatabaga benshi twasanga dusabe yuko by'ukuri abarundi bene bacu bahunze batwumva ariko batwumva yuko botaruka bakaza gufatwa na bene wabo kubaka igihugu igira kabiri nacyo muri abo muvuga bahunze ari mu makambi y'imahama n'ahandi sinabaza ko ari bo ibiganiro biriko muravuga byabyega cyane cyane ni abanyepolitike nibo batumye abenegihugu bene bacu bahunga abariho nibo mirango cyane cyane nabo nibo batwumva aho bari ukumva yuko ibyo bakoze ku kwita gashi bakaza tugafashanya kujya gufasha kugira ngo ishobore guhungura aba barundi bahunze kuko najya nababwira yuko muri abanyepolitike benshi bahunze biriko muravuga umutekano wabo bavuga yuko budakwiye ndabose base na base wabo nababyara babo na banyina babo bose bari nta mu gihugu
yego president ntibantunganya mwishiye ku kibazo cy'ahantu y'Uganda vyobera ico kibazo nibaza ko mwamaze kukivuga ko ariko nashaka ndabahe akanya mu gihe cyo muvuze cyane cyane ku makenga yashikirijwe na Justin avuga ko kwimura ibiganiro mu Burundi vyoba bikiri ngorane kubera kana bahunze bakiri hanze kandi umutekano wabo utoba ucungeye neza mu kane gatoye cyane rwose kuri ico kibazo ikane cyimvuye cyashikijwe na Justin
mu Burundi twavuga tuti kahise gategura kazoza jewe mu mwaka w'1979 nari muri kaminuza y'u Burundi hanyuma mu kwezi kwa gatanu mu ntango zo kwa gatanu ku itariki imwe twarahunze turabanyeshuri batari baki bavuye kuri kaminuza ngo duhunga ababyeyi bacu basigaye umubyeyi nari sigaranye yasigaye ngaha bakuru banje basigaye ngaha bamunanje asigaye ngaha umufiance wanje yari ngaha ariko je narahunze hanyuma harageze igihe kandi fata ingingo ndatahuka icyo gihe cyo mu mwaka w'1983 mugabo hari izindi mpunzi atari nke mbere nyinshi zasigayeyo gushikaho abatari benshi muri bo mbere batahukanywe ni na leta yavuye mu matora yo mu 2005 urumva rero yuko ari ukugenda dushishoza neza ku bibazo haraho duhuriza n'umuhuza burya iki kibazo kiri mu Burundi ni kibazo cyane cyane cy'indongozi ambwe indongozi muri aya mashyirahamwe avuga yuko adaharanira igicaro bya politike indongozi mukomenyesha amakuru.
Turabashimiye cyane abo bari bwana Edouard Nduwimana muhuza w'Abarundi na Perezida Sylvestre Ntibantunganya wayoboye u Burundi baganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Ibiganiro byacu naha bihumurije byo kuri iyi saha. Turashimiye mwese ko mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma Engineer John Dryden na Kimenyi Innocent kuri mikoro Eugenia Mukankuzi. Mugire ibihe byiza.